Dos. Zanim gino yawe, zanim gino yawe nawe.
Hey, Jesus.
Urabishomeye gutambira Imana.
Healing seeker,
but you are.